Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com, Facebook nayo ni voa radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika isamire na Washington DC. Muri kumwe na Jewe Diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero bakunzi bacu tudatevye uno musi mu kiganiro cuno musi muti turagaruka kuki turaza kuba turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi kazitwa Anlison Vestine aheruka gusohora karirimbo Sita Sumbuka Tena. Ako karirimbo kaje gakurikira utundi tutari duke twakunzwe cyane muri two harimo nkavuga canke kora. Vestine araza kutubwira ubuzima bwiwe nk'umukobwa w'umuririmbyi kazi arimba uturirimbo tw'Imana. Vestine tudatevye tumubakirire. Vestine kaze ku ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije Diane, murakoze kuntumira no kuma ijambo.
Wakoze ahubwo kutwigora kuko mu Bushinwa aho uri amasaha ageze kuri ubu nisanga tu mu Bushinwa ga Vestine.
Uwo mu Bushinwa turi 22h saa yine z'ijoro.
Nuko ikaze ku ijwi rya Amerika ariko hari haba hava bibaza ati Diane urashikuza kuvuga ngo Anlison Vestine n'umurundikazi ayo mazina atazina gikirundi ririmwo. Akazina kawe kikirundi atarakukoresha mu kuririmba ubundi na kega Vestine.
Abantu benshi baba bambajije ko ndi umurundikazi ariko ndi umurundikazi. Izina ryanje ry'ikirundi ni Ndenzako.
Ndenzako.
Ndenzako Anlison Vestine.
Ego nuko ariko nk'umuririmbyi uzwi cyane ku zina rya Anlison Vestine. Reka tuze gukoresha iryo nyene mu kiganiro muri isanga acuno munsi. Vestine, hari uturimbo twinshi wamenyekanyemo, hariho zakora, hariho zavuga, ariko tubande tukaja mu mizi. Watanguye kuririmba ryari? Ugiye kumenyekana vuba, nta myaka myinshi irahera, ariko abakuzi baremeza ko bakuzi kera uririmba mu makorale atandukanye. Watanguye ryari neza na neza?
Natanguye kuririmba ku myaka 16-17 muri korale yo kuri eglise aho nasengera i Bujumbura kuri Bomberge mu Ngagara kubo baba hazi. Niho natanguye kuririmbira mu makorale, ntangura kuririmba ndirimbana n'umurinzi azwi cyane muri monde ya gospel yitwa Dudu Théophile. Niho natanguye kumenyekana kuva ubwo nyaca ndabandanya nyine nkura.
Ego. Ugeze kuturimbo tungahe, amalbum angahe muri rusange?
Kuri uno mwanya amaze gusohora album imwe yitwa Freedom, ikaba irimo indirimbo 10. Mugabo handi hari izindi ndirimbo nakoze iruhande jenyene zishika kuri 5-6 n'ayandi ma featuring nakoranye n'abarinzi bo mu Burundi nyene.
Kandi zose ni indirimbo ziza zigaruka ku Mana gusa, ntatundi turirimbo uririmba dusanzwe mu buzima bundi busanzwe atari z'Imana?
Ndirimbira indirimbo z'Imana kiretse indirimbo imwe narinze kubw'aba abana bagendana ubumuga. Neko ndafasha umumis w'Uburundi wa Denises yitwa Ange Bernis.
Nuko Vestine, imbere yuko tuza kumvubisha abatwumva, tumwe mu turimbo waririmbye watubwiye amazina yawe yose, ariko hari n'abandi bakuzi ku izina rya Simbona. Je numva benshi bavuga ngo urya mukobwa yitwa Simbona, akazina nako kubera iki Simbona? Harabo bisa bisanye nako karirimbo k'umugabo aririmbye?
Ego Simbona ni ndirimbo naririmbye narimbanye n'umuririmbyi twa Prince Mushindi na Big Joe, bose n'abaririmbyi bo mu Burundi. Ego iyo ndirimbo nibaza ko ariyo namenyekanye ko cyane rwose, kuko abantu barayikunze cyane biteye ubwoba. Nyine nayo yitwa Simbona, baca banyita Simbona, nca ndayitirigo.
Kandi turagemera ducishirizemo gatonya kugira ngo dushobore kuyumva.
Sinzi ko nabyemeye, sinzi ko hari ukuntu umuntu abantu bashatse ikintu, hari ukuntu udashobora gucanga ugenderamo nyine ukabyinjira nk'uko nyine ugasanga wabyisanzemo. Nage nyine kuko rifise n'insigo nziza, numvumenga kurigendana ntibyaba bibi.
Hariho abaca biyumvira ngo Simbona bisigura ubumuga, umuntu atabona, umuntu arinda kuba afise miyopi canke ikindi kintu.
Benshi vraiment nico nyene ubuze Simbona mu kirundi cyacu ntubona nyene nta na kimwe ubona, ariko au fond yavyo hari ubuze Simbona nuko washatse kuvuga ati Simbona hari ibintu bimwe bimwe ntabona, hari ibintu ntashatse kubona, hari n'ibindi nahisemo kuraba, hari ibyo ntashatse kubona.
Nka wewe washatse kuvuga ko utabona iki mu bisanzwe?
Mu bisanzwe ndirimbira Imana. Icyo nako ndavuga ko ntabona, hari ibintu byinshi bishobora kudutwara hanze bikadutwara kure y'Imana, bikadushira kure y'ubuntu bw'Imana. Nanjye ndavuga ati ibiri hanze byose ya Yesu, biri hanze ya domene y'ibyerekeye Yesu, numvumenga ntabyo mbona, ntabyo mbona. Donc nimba mu maso yawe wowe ubona ihanze ya Yesu, kuri wewe nitwa ko ntabona Simbona nyene. Nimba unyita ko ndi impumyi Simbona, ndemeye iryo zina Simbona, mpisemo kubona Yesu.
Ducishizemo gatonya ku karirimbo Simbona Vestine.
Simbona abandi Simbona, Simbona oya abandi Simbona, nisemo wewe kusa Simbona, Simbona abandi Simbona.
Numva arakadri kameze neza cyane, kandi n'amajambo akaba ahanini wumvirije indirimbo ari amajambo aba afise ibyo asigura, na cyane cyane ku basanzwe basenga canke bemera. Ariko hari ukuntu uturimbo twawe fata turashobora kumva nk'akaririmbo uvuga. Urakoze cyane. Hariho nk'akaririmbo nkavuga, ndeka ducire mu gatonya kugira ngo duce tugaruka ku birimo. Vestine, urumva nk'aka karirimbo vuga, izina vuga, n'utuzina usanga turi dutonya, hariho vuga, hariho kora. Ni ikintu urinda kuja mu wumviriza ngo mbe Vestine ariko aravuga ngo mvuge iki, canke ariko aravuga ngo nkore iki, kuko ushima amazina mato mato kandi tudasiri dusanzwe tumenyereye mu muziki w'u Burundi.
Umuntu yambajije kwabati mu muziki w'u Burundi turamenyereye kuvuga inzamba, ijwi ry'Imana, ndaje mu bwiza bwawe, ibintu nk'ibyo, bati kubera ko uhindura ugashaka kuvuga utuntu nk'utwo. Jewe ayo majambo n'amajambo usanga mu buzima bwanjye nasanga ndiko ndakoresha cyane mu buzima bwanjye bwa kera, misi bw'umuntu akititswe, nkumva n'amajambo ari kle ashika avuga ku muntu atumbera ku muntu direct, umuntu ataba akeneye ko ibintu bigira birebire, umubwiye vuga aca yihotwa, aca avuga ati what ndakeneye kumva ibintu bimwe ndani, wayivuga wayikora, ese kubwiye jewe, ese kubwiye Imana. Namajambo ari kiri cyane bituma ndayakunda.
Nuko Vestine, mu Kenya turaza kwakira abakunzi b'ijuru rya Amerika barijya nino bashaka kukubaza utubazo. Hari nk'uwa mbere yitwa Fabiola ikaze ku ijuru rya Amerika. Fabiola ikaze ku ijuru rya Amerika. Uherereye ka Fabiola we? uri mukanyosha
no
ko ikaze kwijuga amerika no mu kiganiro muri sanga turi kumwe na Vestine sinzi ko ari kibazo canke triumvira ushaka kumushikiriza azogira igiteramo ryari I Bujumbura aha Vestine
ndashanda kuramukije Fabiola hanyuma igihe meruka mu I Bujumbura heza meza ne nagite igiteramo hanyuma ikindi gikurikira ni gari ndabimenya neza ni bintu umuntu akiri karapanga abipangira donc ni bintu bidatonze cyane neza ariko hari igiteramo twabikoze si igiteramo c'iwanje mugabo nahisemo gukora igiteramo c'abakobwa babaririmbyi maybe batazwi cyane mu Burundi mugabo ntigihagaze cyane kuri jewe icyo naco kizaba kiri muri juye ut ntikira
sikumbe neza hanze abona ico kindi uvuze ga Fabiola ga Vestine wakoze haraheza meza ne wagikoze mu yahe ntumbero cabirehe
cabereye kuri sare bakunze kwitwa Cine Cameo muri quartier asiatique yari concert igaragaza album shasha yitwa Freedom niko ndasohora yari concert mugayi kawachiba na lancement ya album
twese kandi na Peter ku murongo Peter ikaze kwijuru rya Amerika
alo
ikaze kwijuru rya Amerika
Nego ndabumva.
Ni kibazo canke intererano kuri Vestine.
Intererano kwe ku ndimbo yasohoye prema yacu iryoheye ndirimbo vuga. Ntabwo namubaza tutabwira igiteramo n'igitega ryari.
Igitega. Wowe ushaka kwazi igitega. Vestine urumva kutazokoroherwa hari haba abanyabujumbura bagushaka nyagitega nawe nyine ati ntudusiga inyuma.
Jewe ndumva cyane rwose ko imfa ntashe ni kugira tourne yo mu Burundi bwose kuko urumva sinoguma I Bujumbura gusa kuko turi gukunda abanyabujumbura cyane rwose nibaza ko naho nyine umuntu aduhaca n'igitego
ego nuko ego urakoze cyane rwose Peter tugumane ku ijuru rya Amerika Ego Vestine twe ko turavuga nk'aka karirimbo uvuga nkora turavuga ko ari indirimbo tutari tumenyereye zifise ico twokwita umutwe w'indirimbo ngufi ngufi twari tumenyereye ndaje mu bwiza bw'Imana nyakira ndaje nshengenje wawe tugaca twumva canke bagaca bumva n'abandi bose Vestine arataye muzakora navuga ariko hari n'abandi bavuga ngo Vestine wowe uraririmba ukarapa ugatamba na vya bindi batamba mu ndirimbo zindi zitandukanye uko uraririmbira Imana bakumva umenga baracanganikiwe nabo ntiwarose abaza bakubwira ati twari tumenyereye abaririmba indirimbo z'abakizwa baza baririmba buke buke nk'aba Pentecost ni kinonera amarapu tuzanyemo bavyakiriye gute
hari abantu benshi no nibaza ko batabyagiye neza kuko bavuga ati nibyo turumvamo amajambo y'Imana mu ndirimbo zawe uri kuraririmba mugabo kizitwe and my question was naribaza ati burya hakizwa indirimbo cyangwa hakizwa umuntu warigeze kumvaho umudiho ukizwa hari umudiho ukijijwe n'umudiho udakijijwe donc je nibaza ko generation jewe nakuriyemo sinavuga ati ngo biratandukanye ngo hari hayo generation irimba gutya na generation itarimba gutya anya niwo mudiho ni exprimamo neza niwo mudiho numva jewe niyumvamo neza ari Vestine uvuga ati ni Vestine wumvise ukavuga ati uyu ni Vestine kubera ko si kese yuko umuntu yavuga ati ngo umudiho urakitwa cyangwa ntukitwa ni kese ya message y'indani
hakizwa
hamagariye abantu bose avuga ati mu gihe uza kumva indani muri message ukajuja kuko abantu barakunda kujuja abantu sero ibyo bumvise ibyo babonye batadu umuntu indani neza umutima wiwe jija message ntujije umudiho kuko umudiho ntukitwa
yego nonubu bigeze urumva aho wari ugitangura ubu unye urumva umuziki wawe wakiriwe nko ma Pentecote nkuko wakiriwe kwa David canke ahandi hari abo two kwita abakizwa basa nk'abatahura bukebuke ibyo mu diho ga Vestine
ubu aho bigeze umuntu ayumvise kuya ku radio araheze giko mugabo byashika kuri video bikaca bihinduka kubera kwa kuntu nyene etike itandukanye acavuga ati ya ndirimbo ya urituma nsenga uyu muntu ariko ayigiramo ibiki
hari amase n'amatsitaza arimo muri video zawe
Haramasiranamu kuko nko kubona deja ariho nk'ubuvuzi mu Pentecote kuri we aririmba nta buja kumahagaze hanyuma akaca abona wewe indirimbo yahora yumva mu iradiyo imuhezagira akaca kubona wowe uri kurayibyinamwo arumva atsitaye ukuntu nanjye ntaratahura kuri kino gihe kuko navuga ati burya utsitajwe n'igiki ikintu gitumye deje ko gutsitara ni gufisiya esanse imeze gute kuko mu bisanzwe duhimbaza Imana na Dawidi ubwiwe yaratanze umutaramana urakoroka mugavuga ati ndakomeza ntambira Imana
kandi utegekanya kubandanya muri uyo mudiho nubwo wumva utaratahugwa neza ku mpande zose canke uzahava usubira muri zawo zana kugira ngo na Pentecote nawe ntubatware kure
sinavuga ati go unogo nzokomeza muri uwo mudiho igihe cyose indirimbo ije iza ifise sanse yayo kuko nka nk'iyo nshasha mperuka gusohora yitwa Sita Sumbuka ntabwo ari novuga ko idatambika cyane ni slow ni kinyafrika nyine cya slow so indirimbo zose ivana na inspiration aho yikuye mugabo nashaka guhamagarira abantu hariho amajishima menshi dukunda guhagarara ko adafise ifatiro kuko n'umuntu uba DJ burya ni igihe cyagutsitaje atagira neza aho bihagaze urumva kuko mu bisanzwe icyo dutanga ni mesaji au fond y'iyo ndirimbo kandi hariho na art y'umuziki umuziki si slow gusa umuziki si kuguma uhagaze umuziki ufite ibintu byinshi byugaranye uretse n'imiziki n'umudiho wacu w'ikirundi ni kubyina ni gutamba donc nubwo ukuntu wacuzana ukatuvuga ati tugume duhagaze tureke gutambira Imana
yego nuko Vestine turabandanya twakira abatumire barijya abatwumva barijya nino bashaka kugira ico babaza canke baterera nko ku murongo w'undi wa telefone turi kumwe na Eddie ikaze ku ijwi rya Amerika uherere he gaidi
bo jewe ndi mu Bujumbura
Ibujumbura mu Ngagara ya kangahe
ya gatanu
duga ku ijambo
bo nashaka kuramutsa umutumire kwanza
arakumva Vestine
amahoro
cyane gose bo nashaka kumufelicita kwanza ko ageze ku ntambwe nziza cyane gose ko aratunezeza cyane nashaka kumubaza SK aba ino Bujumbura canke aba aye hanze y'igihugu
sigaye mba mu Bushinwa niho ndi maze igihe ariyo niga niyo mba donc Bujumbura
wagiye kubw'amashuri
ya nagiye ku mvo y'amashuri
narifise akandi kabazo
ego
ni ikihe kintu uri kwa dutegurira kivuye mu Bushinwa
sinibaza ko ngiye gusohora indirimbo
mu Gishinwa
ikiragira nagoye kuvuga cyane n'abarundi bahava bahetagirwa bavuga ati mbo wewe ariko tugira ibiki kurya iyo urazi nk'umurundi iyo adataho ikintu atavuga ati uri kumbwira Igishinwa nabyo bavuga ati wano uri kutubwira Igishinwa uri kutubwira indi bintu so sinibaza ko haragera but maybe umuntu atashe ashaka gutaha hanyuma akagira gushyira mu cyatwe bw'abarundi
wari uvuze gutega Eddie
nashaka namubaze yuko adufitiye ikintu ashobora kudukorera mu Bushinwa kereke umuziki
nk'akaririmba zosohorera mu Bushinwa canke amasanamu Vestine
amasanamu Ya madimisi ndiko ndabyumvira ko mugaho urumva ntibiraja mu ngiro mugaho urumva birashoboka
Mwa ba mufisi ndirimbo zingahe apari yo vuga amwe nijya
vuga vuga iri muri mu rukirikirane rw'indirimbo 10 muri album yitwa Freedom hanyuma aparsa hari izindi ndirimbo zishika kuri 5-6 ziri kuri SoundCloud ku muntu yabazikeneye ya hamwe n'ayandi ma featuring nagiranye n'abandi barinzi bo mu Burundi
urakoze cyane
sabwe
umuntu akeneye uturimbo twawe dukura he
azikeneye zikura he
Ah, okay. Niriko kuri YouTube channel yanje iri yitwa nyene Henri Sanvesti cyangwa kuri SoundCloud.
Ego.
Urakoze cyane gose Edi ubandanye twumviza ngaho mu ngagara.
Ego namwe murakoze murageze neza cyane.
Ego nuko wakunze ibijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri Komera Diane nahazwe kuri mikro umutumire wacu ni Vestine muri tuturimbo twe dutandukanye nka kano muri ko murakumva kitwa Kora kariko kuri Facebook yacu Vestine yaduhaye uruhusha rwo kugashira ko kitwa Kora. Vestine wavuze ko amasanamu yako hari habo yatsitaje.
Yeah.
Uri kurakaraba urabona havanzemo ugutamba indirimbo z'ikirundi hagatambamwo n'abarundi kazi n'abarundi na karirimbo wasohorehe mu Bushinwa canke mu Burundi.
Nagakoreye mu Burundi na karirimbo nakoranye n'abarundi kazi bo mu Burundi abajya bavinye n'abatambye bo mu Burundi batambye modern donc akoreye mu Burundi.
Ego. Nuko turafise kandi na Emile ku murongo Emile kaze kujugya Amerika.
Mauro Diane.
Ikibazo cankinererano
go byose ndabita kwari kuna komanda mutu no mutimire
arakumva
ndabaye mukije
go ni mererano kuri nadi ndamuteje cyane go se ko abakobwa tabigeme barakunze kutihagatiyo tabure kutumba mako bashoboye Nesane cyane bakagoma kwiyugaramira ahantu ziberekana impano bafite ashima cyane indirimbo migeme yasohoye
ukunda iyo he gusumba izindi
ni indirimbo cyane ya mutumi ya mamara ya romye ngiye kwagashima gisaba isanganiro awate
turaza ego turaza kugaruka
ama hamwe bari dutubazo tworoshye duke yanwaga mbega nibyo ageze mu Bushinwa no kuri umuririmbyi wese abafite ihangiro yiha avuga ati genda bise video ine mbega yo bayifuza kuririmba mu muziki wa gospel agashika ku rwego dufate nk'urwa Darlene turazi ko ari umuririmbyi n'ukuri abatari bake bakunda cyane ama kandi kabazo kamwe no mwibariza yo byiri ki abandi bigeme badakunda kugaragara cyabure badakunze kumva ko bashoboye mu bintu bitandukanye donge ibyo abahungu basanzwe bakora ama n'ukuri wenye narabibona mu migeme yatumiwe mugabo aradakubwira observation yari abadagusanga ari bake n'ukuri badakubwisha mu bari byo murakoze
mu bigeme canke abapfasoni twamaze kuronka Fabiola kandi yakoze n'abandi ngira baraza kuza ariho nka Chantal bamaze kutwandikira turaza kugerageza tubatora urakoze cyane Emile urarindira inyishu yawe kuri radio Vestine.
Kukibazo cyo cya mbere yishu yabajije antuka nta muntu arota akora ikintu hanyuma agoma hari umuntu aratera imbere kandi kuri jewe gutera imbere ni guteza imbere n'ijambo ry'Imana ni guteza imbere icyo gituma ndirimba donc kuba noshika hajya anye ni ndoto ni vision umuntu mfise vraiment yo gushika hajya anye kandi bikunze umuntu akarenga byaba byiza cyane hamikini nacho no buga kubyerekeye abigeme b'Abarundi sometimes kintu naromaze nuko ku bakobwa turi benshi dufite indoto turi benshi dufite ingabire mu Burundi ubwo rimwe rimwe tuba dukeneye abantu badushigikira badupusa bakatubwira bakatwereka kuko biragoye ko uhaguruka ukigwanirira wewe wenyene ukeneye abantu baguherekeza mu byo uri kuragira nibake vraiment bahaguruka ku ngufu zabo naho bafite aba support Rwanda bakagakije ndangira ngwani ikintu cyanjye ngangwa n'ico fite ngangwanire ico ikiri mu mutima wanjye nico gituma nako ndakubwira ko hariho evenement nako ndaorganiza yerekeye kuri denyene kubigeme babaririmbyi babakobwa kuko ikonye navuze ati naho mazinyota yacu kuko tuba tukeneye abantu badushigikira nanje nico navuze ati reka n'organize ikintu ushigikire abigeme bagenzi banje maybe basigarire mugabo batabona ukuntu boshika aho hantu
none ga vesti we nawe iyo ngwano warayigwanye kuko urumva waratangura aririmba mu ishengero mu nyumura soka habona hari kibazo nkico wagize nk'umukobwa cyo kumva umenga biragoye canke reka mbanze ndindire
yashitse cyane rwose aho kuko kuba natanguye gusohora indirimbo yanjye kuko iya mbere yasohotse nko 2014 kubera ko nanditse indirimbo yanjye ubwa mbere muri 2014 kandi ari ikintu kibira mu mutima wanjye nkandika nkabika nkavuga ati ntiharagera ukagira ubwoba bakubwira ati genda muri studio kanavuga ati mbe ndijana ndakeneye abamperekeza ndakeneye umfata ndakeneye kuvuga ati ndakeneye umanajinga ndakeneye untwara aha hantu ndakeneye umperekeza kandi umukobwa biragoye cyane urahura n'ibintu byinshi ubukeneye uba wumva ko hari ikintu ubuze ukeneye nk'ubwo bati presence masculine iruhande yawe umuntu akuba hafi ubwo urumva harageze ahantu umuntu arambwira ati ukintu udakoze ubu unya uzoba mvuga ej
gushika
haguruka gushika usange urabaye mu mama
utaragiye
ikintu na kimwe uzokwa mvuga ati narigeze kurota nshaka kubiki hanyuma ntacu nabaye mu nyuma ngira ndi mu bihokate ndi mu kindazi
vesti nimba atari banga ninde yakubahuye ni copain canke ni kuzi
siko pa mugo yarumu genti wanje dukunda twakorana kuri ntoze kuri eglise akunda kumvugiriza rimwe yakunda kumvugiriza rimwe mu ma evenement ambwira neza ati ibintu udakoze ubu uzokwa muri kurabirota kandi turarushe yaho tukubona ufite ingabire nk'iyi ukayiryamana turabirushe kiricukoze
yego
kandi ntuzokwire ngo hari umuntu azo guterura kibyo arayizanya acayishyira mu cumbi wawe harya uririmbira wandikirano uzoyisanga hiri
igituma nayo mbadije duga ku ijambo
okay hanyuma nanjye ndahaguruka ndavuga ati reka ngende ndayisanga hiri
yego ni uko igituma nayo ndakubajira ko ari ako kantu k'umuntu iba yarakubahuye ni uko hariho umwe ariko aratwumviriza atashimye kuvuga aciye kuri WhatsApp yanjye mbadije ngo arashaka kubaza akabazo vesti namubaza yuko ngo uri marie wari wabuze yuko ukiri muri ubwo buzima bw'abigeme mugabo ngo nimba utari marie hari icyo twita relation urimwo muri kano kanya hama ngo kabwirimwo uwo muri kumwe aragushigikira muri ibyo bintu ko yumva witwa Simbona ngira cyo ibaze n'ingene yamubonye
kuba nitwa Simbona ntibisigura ko arona abantu no kubona kuko barakunda kukibaza jean n'abahungu ngo ntabubona jean ntago ndi marie ndi celibataire kandi sindi muri relation donc ku bintu byifashe
ok nuko rero inshuti z'ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri Isanga mwumva ko turi kumwe na Vestin Allison aririmba uturimo dutandukanye tw'Imana harimo nkaka muri ko murumva kura mu bari ko baratwumviriza hariho kandi na Diomed ashaka kugira ica bajije Vestin Diomed ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze cyane Diane ego manje kukuramutsa kubera twa tunavugana ndapipuza n'umwaka mushare
urakoze cyane naho tugeze mu kwa gatatu ntaje
naguheruka ubwikorera ku radio y'i Burundi kuri Bonesha FM ngaha mu Burundi ego ni byiza ego reka ndamukiza Vestin ngaho kuri radio rw'iya Amerika ndazimungira muri kumwe
ari turi kumwe kuri telefone hari mu Bushinwa
ego icyo nshaka kumubariza nshaka no kumutera intege ego nyakubahwa Vestin uri umuntu w'umuririmbyi uririmba neza mu Burundi kuko ndabye nk'indirimbo ya Isanganiro Award watwaye wewe kubgawe indirimbo wewe ufite zobazingana gute kugira turabe kwege abarundi kugira tuguteze imbere muziki wawe kuko turabantu bagushigikiye cyane daba ukundi uraba kugira urabe nk'umuntu mwokorana muziki nyene kugira turabe kumwene Burundi ubutetura kuko twebwe turabye urumuntu twemera mu Burundi wazanye umuziki uryoshye eka n'abarundi benshi turabemera cyane raba kumwene wakoresha ingufu zo kugira ugaruki no mu Burundi mu mambukiro kugira urabe kumwene wogaruka kugira natwe kugira ugarutse no gutegera mu kugutegera tukakuyerura waricanze neza
urakoze cyane bamuratera ibitongati wumvise ko azoza mu kwinjira
cyo nagende hariya muri leta aho hantari yicare namba aguma akora urazi ko umuntu adakoze ntarya arabe kumwene yokora kugira muziki we utere imbere kugira n'abarundi bamwumve nabo hiyo muri leta zumwe za Amerika naho muri komaravuga ngaho kugira Amerika babumve kugira umuziki wiwe utere imbere niyo ntege n'umutera kandi nkanda mwifurije umunsi mwiza n'akazi keza namwe ngaho kugira Amerika
murakoze Diomede
murakoze
Vestine n'intege
yari karani ankoraje kandi ndamushimiye cyane gose nacyo sinagiye guhera mu Bushinwa ndutaha
yego none gavesti yaragarutse ku kantu ngo abarundi bagushigikire mbega burya hariho ikintu cha droit d'auteur ama indirimbo zisohoka cha ku maradio canke hehe nibaza ko kirimwo impari nyinshi mu gihugu cy'u Burundi nk'uturirimbo uririmba baratugura canke bigenda gute ushigikirwa nabande turagugwa amafaranga nimbu yaronka ni ucukura mu kugira ngo bandanye usohora byifashe gute ivyiburyo ukoresha
kubyerekeye uburyo nkoresha mbo d'abord kubyerekeye indirimbo mu Burundi biragoye cyane kuko album nk'isohora cyangwa ntabwo abantu bayikopye baraguze ama CD baraguze album etu mugabo ikibazo cy'amari cya kiniyene bakatagarura bakavuga ati ama CD ntaho tuyabuza ntaki hanyuma ucuba oblige kuzishyira kuri ku ma réseaux sociaux naho abarundi sinavuga ko bamenyereye iyo sisiteme ntibaja ko sinzi ko ari gukunda ibintu byagusa sinzi ko ari kutamenya ntabyo nzi bikaca bigorana bikaca bigorana ukuntu ukomunika nabo ukuntu ubaha indirimbo kuko deja ntuba uyikoze kugira uyitange kuri gusa ubukeneye support kanaka hanyuma ukaca buri ingene ukomunika nabo sino yavuga
nuko akaririmbo ni mwami uranze sinihenze Vestine ako karirimbo kari mu twambere twasohotse canke mu twanyuma duheruka gusohoka
iyo iri mu danyuma iheruka gusohoka nakoranye na numu frère wanje atubani no nyene mu Bushino niba iri mu danyuma yego
ni ukuvuga ko muvukana mu nda imwe
yego
ni byo umuryango rero ivyo kuririmba nkumbure turaza kuyigaruka ko handi hatari ko tubanze twakire na Tagoma ku murongo wa telefoni kaze ku ijwi rya Amerika Tagoma ikaze ku ijwi rya Amerika
yego me na cyane cyane twagomba kubaramuta
yego murakoze
kongera turamuta mwene wacu ari Vesti
yego
ndabaramukije
murandibate ko mukomeye
turaho ndakomeye cyane
nashaka kubabaza natubwiye ko muri mu Bushinwa muri kubandanya amashure canke nyene niyo mwagiye gukorera izo ndirimbo zanyu
yari yagarutse kuri ico kibazo aravuga ko ari kwiga amashure Kagoma ariko nkumbura icatatubwiye ni ibyo ariko arakurikirana nimba bijanye n'indirimbo canke nimba atari iki atakibazo biguteye Vestine uriko wiga ivyerekeye iki
niko niga business administration donc ni ibintu bya economy
iby'ubutunzi
akandi kabazo turamenyereye nk'abaririmbyi cyangwa abandi bantu bagiye nko kwiga hanze baca bagumayo ubwo ntimuzahava mugumayo hama mutwibagire no mu Burundi
navuze ko imigambi mfitiye Uburundi sindi muri babandi bavuga ati harabaye narigeze kuvuga ibi ndubutaha sindwa nagiye kwiga hanyuma muhira ni mu Burundi muhira ni mu Burundi umuryango
Wakati la basi diki yenu mukomere.
Urakoze chani kagoma. Ijuge Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga. Vestine abari ko baratwakura bagarutse chani ku kintu cha Isanganiro Award. Utubwira muri make akugashimwe wakaronse gari ukaronka kubera iki?
Yari higanwa iri organize na Isanganiro ihaje isanganiro hanyuma bakaganiza shakane hama bagatora indirimbo nziza yakunzwe n'abantu muri uwo mwaka hama rero nagiriwe amahirwe yo gutorwa ibintu byantangaje n'ubikintangaza kandi n'ubu nkishimira abantu bose bantoye kuko nibyo bindi bigushikira utarubyiteze kuryo wari wazitanga uvuga ati uri mushasha ntagi umaze kuraririmba hanyuma kubuntu bw'Imana nyene Imana ikagutangaza ugatorwa mu bantu benshi uba wibaza ko bazwi cyane mu Burundi bashyizwe hejuru cyane mu Burundi hanyuma ugatorwa muri benshi
akaririmbo katumye utorwa nakara
yivuga indirimbo yitwa vuga
Nuko reka tumire amate gato hama twumvise kano karirimbo mwami uranzi duce tugubandanya ikiyako.
Ego.
Namuranzi ego. Namuranzi. Namuranzi ego. Namuranzi. Namuranzi ego.
Politika kenshi. Abazwa kenshi ibitubako byose byo ntabwo biduci intege tubecejeho benshi ubwo tuboneka nk'abapfa naho umwasa duhiga buri munsi ngo aduteshe hari icyo yibagira yuko Yesu atuza amazina dushinze ku rutare urutare ni Yesu aranzi ndamuzi ndamuzi aranzi urukundo ruduhuza twaruhonye igorogota urugwana ku bwacu mudata ni mushobora byose rutare
twizuge Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda twacari kumwe n'umutumire wacu Vestine uno musa ariko aratubwira uturimbo twe dutandukanye ndukanye twimana Vestine musaza watubwiye ko muvuka na muririmbana akazina kiwe ni gute eh turumva ko wewe ararapa na wewe urarapa none muri utwo turimbo tundi dutandukanye
muni ndirimbo zimwe zo mu ndirimbo ya album nka freedom
waregize mu rap ego
ndirimbo cyaje habona kuri
Nuko mu bakunzi b'ijugi Amerika bandi dufise bashaka kukuyagisha harimo Innocent ikaze ku ijugi Amerika.
Ego menda bongo.
Nduga kwijamba.
Ego matika muhaye kwacu ko turirimbo twinshi. Ko ina ibuze turatumenyereye akaririmbo kamwe kavuga ngo puka mugabe ikindi ndirimbo yavuze uko ari gutanga n'ikindi aririmbanye n'abajya baje kuzumva iyo raba uburyo ngo yose ishyiraho kuri isanganiro nko ku maradiyo tukaca turazumva ko tumenye ndirimbo imegeza yitwa vuga
Vestine
batsinzi kuko je birangora kumviriza amaradiyo mu Burundi rimwe rimwe ndinda kuza kuri
internet
so icyo nzi ama indirimbo ziri ko kuri ku mahaji idasoho kuko niyo sinirajya kuri rezo sosiyo donk ntabwo bazivuza mu gihe ntazitanze bonyi navuze ziri ko barazivuza sinzi ko abantu benshi bazivuga cyane kuko niyigirirwa promosiyo kuko niyo yatwaye awards ngo n'izindi barazifitamo bakazivuza so
mbega baca bayiha agashimwe ko kuvuga umwaka wose Gavestine
ego
imisi yose ngiye naco gituma ariyo benshi rero baca bavuga ko bazi ariko watubwiye ko abazikeneye bashaka kuzisanga kuri YouTube canke ahandi hatandukanye ego turafise kandi na Patrick ku murongo ikaze ku ijuru rya Amerika Patrick Idri ikaze ku ijuru ry'America.
Yego ndabasuhuje.
Turakumva.
Nagomba gusuhuza n'umutumirwa. Nagerageje kureba uturirimbo twe numva ndadukunze cyane. Narifite ikibazo kubaza ese ko nabonye byibuze nubwo nabonye video ye imwe yaba akorera mu Burundi cyangwa akora kuko ngerageje kwa mu muziki wo mu Burundi nubwo amaheruka kera mbona hari itandukaniro rikomeye cyane cyane yaba ari mu Burundi ese uturirimbo twe umuntu adukeneye yatubona gute ko nabonye afite impano idasanzwe kabisa nziza cyane yatubwira ukuntu twazajya tubona indirimbo ze ese ni mihe twazikura akabasha kujya twumva ubutumwa bwiza atugeza.
Urakoze cyane. Hari utubazo twawe twishuye ariko nta kundi Vestine uraza kwisubiramo kuko hari habadufatira hagati y'ikiganiro.
Ego nta kibazo. Urakoze Patrice hama amavideo ari kuri YouTube yakorewe mu Burundi. Nibaza ko no mu Burundi turatera imbere. Amikindi nacyo indirimbo zanjye navuze ko zimwe ziri kuri YouTube izindi ziri kuri SoundCloud hanyuma ubwo kugura album arakontakta
Ego nuko Vestine kano karirimbo ni Sita Sumboka Tena niko karirimbo kanyuma uherutse gusohora kashasha canke kanyuma uherutse gusohora na karirimbo kari mu rurimi rw'Igiswahili twovuga ngo sinzongera kubabara sinzokongera guhangayika umekumise umbuwana nini
before avant yo konda yisohora naranditse ku bintu byinshi byatumye bigira byambabaje mu buzima urababyeyi kubaho ugasanga uriko ukora nk'umuntu akuze uri kufata amaresponsabilite y'umuntu akuze wahitanse kwishyura ubwana bwawe n'ababyeyi hanyuma ibyo byose nandika iyo ndirimbo ni uwo mubabaro nari mfite ama kuri jyewe mpora n'imana irambera hafi hari ijambo rivuga ati ni yacu ngo imana ni umubyeyi w'imfubyi utari imfubyi ntushaka kumenya umubabaro w'imfubyi kuko birababaje cyane biracya depression hama imana iramba hafi nca numva ni ukwandika iyo ndirimbo mu kuyisohora nayituye abo bantu bose baba urashaka guterwa depression ko udafite ababyeyi urashaka guterwa depression n'ikintu n'ubuzima n'iki numvise no partaja iyo mana y'ibyibiro iyo mana egarofobe itera ko umuntu atokwiyahura itera ko umuntu atoza ibyibiro by'ejo hejo kuko nanjye hari ahantu navuye hanyuma nkaba mfite aho ndi kandi byitwa ntawe nari gushika ntafite ababyeyi nibwo nkaba mpahaye
nuko Vestine turumva ko indirimbo zawe ziri mu ndimi zitandukanye ubundi uvuga indimi zose uririmbamwo hariho nk'iyiri mu kirundi sindumva iyiri mu gifaransa keretse n'imbi hariho iyiri mu cyongereza n'iri mu giswahili izo ndimi zose uririmbamwo ni indimi uvuga kandi wandika
mvuga kandi nandikamo
niwe wiyandikira rero indirimbo zose uburirimba hama nk'iyi uravuga Sita Sumboka Tena uratubwiye yuko vyavanye n'ivyo wabayemwo kuri abavyeyi ukiri muto hama ukabona ko Imana yakufashije byinshi ubundi ico bita inspiration muri rurimi rw'Igifaransa ico kigutuma wandika ivyumviro ugikura mu vyo wabayemwo misi yose uragenda mu ibarabara ukabona akantu kakagutera kwiyumvira ico kwandika ukura hehe inspiration zitandukanye
Bundo mama aho ngejeje kwandika kenshi asiyasi yanjye ivana n'ibyo nagenda camo icyo cyo kanaka yose nciyemo irantera ikintu gituma nandika hariho nk'indirimbo nanditse yitwa Haleluya nayanditse nayeko ndashima kuko deja hari haheze nk'igihe nheruka guhura papa wanjye hanyuma ndastruggling cyane ku byerekeye by'amashuri ndasubira inyuma hanyuma mu nyuma ndagraduatinga hanyuma ibintu biragenda neza mvuze ko nakwandika indirimbo yo gushima Imana donc kenshi indirimbo nandika ziba ziri mu buzima busanzwe mu bintu bisanzwe nyine mu buzima bwanjye kenshi ziba zifite background yazo aba ari ubuzima bwanjye ibintu nagenda camo
Ego nuko Vestine hari izindi zanditswe utegekanya gusohora vuba zikiri mu mpapuro?
Ya ahizo nanditse ziko nda kukurumba biri mu mpapuro mugo ngibo migambi yo gusohora album shasha but ifo kuyambere ibanza kumenywa bakamera kuko navuze ko hari izindi album mu bantu bataguze album hari izo batarumva kuko zitaza ku mahezo sitya.
Nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turi kumwe na Vestine hari imbo turi imbo dutandukanye tw'Imana kano muri ko murumva ni akaririmbo sita sumbuka tena kari muri zishasha heruka gusohora reka tukumvirize hama tuze kugaruka tubandanye tuyahaga
nioneshe jia sako baba uwepo wako wende na mi. Ewe baba, nioneshe uso wako. Uchukue mizigo yangu. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Njia zako Yesu si kama zetu. Mawazo yako ni makuu Jehova. Hakuna mwingine wa kulinganishwa nawe. Ukiniongoza sitasumbuka tena. Nioneshe njia zako baba. Uwepo wako wende na mi. Ewe baba, nioneshe uso wako. Uchukue mizigo yangu. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Sako baba, uwepo wako, wende na mi. Ewe baba, nioneshe uso wako. Uchukue mizigo yangu. Nioneshe njia sako baba, uwepo wako, wende na mi. Ewe baba, nioneshe uso wako. Uchukue mizigo yangu. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena.
Notitarenga trenda tuzwa dushize kwa kadomo kuri kino kiganiro iwanyu muntunge. Muri kino kiganiro muri sanga tuno musi turacyari kumwe na Vestine ariko ratubwira ivyerekeye uturimbo twiwe dutandukanye turi kumwe ku murongo wa telefone hari mu Bushinwa. Vestine, buriya abantu babaririmbyi canke abandi bakora ibindi bikogwa usanga bisaba ko baba barumvirije baba baraciye muri byinshi baba bafise izo mpano hariho abo baba bafise bagendera ko bakunze hari uwo umuntu w'umuririmbyi we yagutumye uvuga ati ufata nka model mu buzima bwawe yo bari mu bagutumye iyo mpano yawe ikanguka?
No ikizadzo cy'amakina na kwishura kuko rumba normally mo ubwo muri icyo kibazo abwirizwa kuba afite umuntu kanaka akurikira mugabo ewe gitangaje muri cyose nuko ntitangura kuririmba nabini natangwa kuririmba pano cyite cyo kuvuga ati dali impano na impamagariwe nobwaki hari bindi bintu numva nkunda cyane kurusha kuririmba numva kuko nakunda gucapa nari ibinda a nene la music se dora mugabo nkumenga gucapa nibyo bya chat hari mani nje kuririmba kubera ko numva umenga ya ni bintu bigezweho ni bintu by'abantu bose mugabo cyasanga rero ni cyo kintu cya mbere cyo mu buzima bwanjye epanisamo mfite creativity so kuba mfite umuntu w'umuntu nkurikirana umumodeli numva ko ntawo mfite nkurikirana ntawo ngira gute by par contre iyo skisazi yo kwandika indirimbo kenshi novuga ko ni puse cyane imijambo y'Imana mu bapasteur niho ni puse cyane sino ngo bati ngo ndafite mu modele umuririmbyi ndakunda kunarimba icwa afite ibintu nkifokasinze ko cyane nkahagaze ko cyane
urumva ko ari ufise kumva ushaka gukurikirana ivyo gucapa n'ivyo wakunda cane munyuma ugahindukira ukaja muri ivyo vyo kuririmba ubunaho uri kurakurikirana amashuri ajanye n'ivyerekeye ivy'ubutunzi ni ikintu uzogumamwo ushaka kugira umwuga canke uravuga ati nzogira uyundi mwuga ivyo kuririmba nze ndabishira iruhande ndabikore nk'ukuryoherwa canke ndabikore igihe cose numva ndabikeneye
no kuririmba byacitse passion yanjye byacitse ni ikintu nzakora nk'umwuga kuko ndiko ndakurikirana amashuri y'ubutunzi hariho ikintu kuko mu Burundi problem dufite hariho problem yo kuronka ba manager hariho problem ya and iswi muzika y'iwacu ntabwo iteye imbere cyane so iyo ushaka gutera imbere uriga ukuntu autofinancer so kwiga ibyo bya business etu yari muri ubwo c'était ça le but kuko urumva nari gukurikirana umuziki hama mu muziki simbona ko nari numva ko no nzakote cyane mu ya business kuko umuntu ameye ati je peux faire ça hagati aho nkashaka kwiyota finance kugira umuntu ashaka gutera imbere mu gihe udashaka kuba nka bakumanaginga etu hanyuma ntashaka kujya imbere encore plus
Yeah. Nuko reka tugutere intege igikuru kiba gikomeye mu buzima ni ugushaka ko muntu hama ncuti bakunze bijwi rya Amerika mutwumva muri irya nino mu gihugu cy'u Burundi turasaba imbabazi ko ariko akoresha nimero za telefone za 69 zitangurwa na 69 61 canke 68 Limitel nituko turashobora kubaronka ariko mushobora gukoresha izindi zose zitanguzwa na 79 kugira ngo dushobore kubaronka byoroshe abafise udutelefone twanyu dutandukanye turimwo za WhatsApp murashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Vestine harya iyo umuntu akoze igikorwa ciwe aragira ica kunda gusumba ikindi uraririmba indirimbo 15:30 ariko hama harimo iyukunda gusumba wowe uno munsi umuntu ajaka kubaza ati ya mbere wakunze muri twe twese umaze gusohora ni nkiya ikurutira zose
Indi zira zose ni kuko navuga ati yo indirimbo zanjye zose ziba zifite background y'ibintu byabaye mu buzima bwanjye nagenda camo hari indirimbo ya mbere siyo ya mbere nanditse ariko niyo ya mbere nasohoye kwa Haleluya iyo ndirimbo ndayikunda cyane kandi apana kote muzikali cyangwa ukuntu igize kuko ubwayo iyo ndiko ndayirimba niyo ndayumvise insubiza ahantu aho kuryoherwa tujo ni igitapo cyo kuryoherwa kuko ubwayivuga Haleluya gushima Imana
waducishirizamo gatonya tukumva uko ivuga
Hosanna Hosanna ashyizwe hejuru amashimwe icyubahiro n'ibisumba byose Haleluya Haleluya
Mhm. Ndumva ari akajuka meze neza kandi utarinda uri inginga nkuko bavuga. Nuko trafise kandi abandi banyuwanye bijuri ya Amerika ku murongo Désiré ikaze ku jugi ya Amerika.
Murakome.
Turashima Imana.
Twabigira Imana Désiré namuramukije umutumire.
Narakumva.
Namubaza. Namubaza umugambi afitiye nyine abantu bahunze b'Abarundi. Cyenda kubafasha. Naba ari mu Rwanda muri Congo.
Uherereye Majega Désiré.
Ndi mu Rwanda.
Uri mu Rwanda. Uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi yahungiye nga?
Umurundi.
Umurundi. Vestine.
Okay. Mm-hmm. Oui.
Bumvise ikibazo cya Désiré aho yahungiye mu Rwanda.
Yanda mumba cyane bon kuba buze imigambi ndabafikiye ni ikintu kitari kandi mu mutwe cyane icyo nkora ndi muririmbyi sometimes ndakunda gufasha ndakunda kuko namira kwa pase ndakunda kuririmba ma es Burundi so ni sense mu mutwe meze umuntu ashaka kubyumvira ko meze umuntu ashaka kubyumvira ko
I'm going to go to the house. Na nezerewe nizo ndirimbo zanyu.
Murakoze.
Na cyane cyane iyo ndirimbo ngo vuga iyo yanjye yaranshikanye ahandi hantu ahubwo Imana iguhezagira uko ibandanye guteza imbere.
Murakoze cyane bahezagire namwe.
Amani kindi gihe na twebwe turi abantu dukunda kuririmba. Shatanati mmozo arondire mzo duteri nege kugira ngo natwe dushike imbere.
Okay.
Urakoze cyane. Urakoze cyane. Uwa nyuma twakirie ni Jean-Marie ku murongo wa telefone. Jean-Marie kaze na wewe ku Drugi America.
Yego murakoze cyane.
Mhm. Uvunagure kuko turiko dusa nk'abasozera.
Nashaka cyane cyane gutera intege uwo mwigeme kuko gira birakomeye cyane ndi muri ndakunda kuzumviriza. Nashimire kuko ndi igihugu ciwe akitaho akazina akadutelefona kandi umva arimo kuza. Ndamubwiye ndi amushinwa si wawe nari ni byiza ko azozine hanyuma nkire nti ndamubwiye ndamubaza intara atumbereyemo ko intara nini hari yaye.
Urakoze cyane Apollinaire. Vestine, ni hehe neza na neza mu Bushinwa uri?
Ndi site yitwa Nimbo, hanyuma ntuze ya Provence yitwa Dejiang.
Nuko akajambo kanyuma Vestine ku bakunzi bawe, urumva ko ari benshi bave nawe ukubitiza amaso kuri Facebook yacu, urahasanga ubutumwa bwawe butari bukenya. Akajambo kanyuma imbere ko dusozera.
Okay, ndashaka gushimira cyane rwose abatelefoni abambagiza ibibazo na cyane cyane no kubashimira ukuntu bashigikira kuko urumva nta umuntu atambayirorera wese urumva biba bimaze kuba ikibazo. Ndabashimira cyane kuko birantera intege, birantera intege kumva ko ibyo nandika ibyo mvuga burya abantu bose bandikanye bakagira aho bashika.
Urakora ko uradukundira wemere usubire kutwita mu biganiro byacu bitandukanye.
nanjye ndabashimiye cyane Diane, mwakoze cyane kunyumvira.
Urakoze gose. Ego nuko nshuti bakunze ibijuru rya Amerika no ngaduce dusozerera ikiganiro muri sangacu no munsi dusozerere kuri kano karirimbo Freedom ka Vestine. Murabandanya mwumviriza ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Diane nahazo narindemesheje kino kiganiro muri sangacu no munsi fatikanije na Fatuma Limasi Kalala yamfashije muhinga bw'ivyuma na ingenieur Twemi. Twifurize kugira umunsi wa gatano mwiza na hubutaha.
Fear the joy of my life, bad day can't touch my misery. So I sing, freedom, freedom I found in Jesus.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika.